Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kuwa gatanu tariki ya 14 ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2018. Amakuru mu Rwanda, radio isoko y'ubugingo ya DPR irahakana gusezerera abanyamakuru bayo umunani binyuranyije n'amategeko.
Nubwo bagiye mu nkiko, ni uburenganzira bwabuzwa, ni uburenganzira bw'umuntu, ntabwo wamubuza. Ubwo bafite uko bazagenda bakawengariza inkiko, bakazigana, bafite n'uko bazabisobanura, ngo natwe tuzagira uko tuzabisobanura.
Uyu ni umuyobozi wa radiyo isoko y'ubugingo y'itorero ADPR, Hakizimana Justin. Mu Burundi, inama nkenguzamateka igiye kureba ko amashyirahamwe mpuzamahanga akorera mu gihugu akurikiza amategeko y'abakozi mu bijyanye n'ubwoko n'ibitsina. Izi ni ingingo z'ingenzi z'amakuru yo mu biyaga bigari abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi. Amakuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloise Bigirimana. Waramutse neza Aloise.
Baramutse Thomas, ndamutse n'abaduteze amatwi. Abarwana muri Sudani y'ubumanuko barashize umukono ku cyo bise amasezerano ya nyuma y'amahoro arangiza intambara imaze guhitana abanyagihugu baharurwa mu bihumbi amacumi, ikura mu ngo zabo abaharurwa mu mamiliyoni. Ayo masezerano yatewe ko imikono ya Addis Abeba ku murwa mukuru wa Ethiopia ku munsi wa gatatu hari umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed hamwe n'abandi bakuru b'ibihugu byo muri ako karere. Abanyagihugu ku murwa mukuru Juba bavuga ko batoshoka bemeza ko amahoro agiye kugaruka mu gihugu cyabo. Tukwe ni umuhanuzi wa Perezida Salva Kiir mu bijyanye n'umutekano, yabwiye abamenyeshamakuru ejo kuwa kane kwa ayo masezerano arangije ubwicanyi muri Sudani y'ubumanuko. Ariko ayo masezerano asize ibibazo bikomeye bitarumvikanywa, ko harimwo ibitigiri by'amaleta hamwe n'imbibe zayo bikazokwigwa n'abakuru b'ibihugu bigize ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri ako karere IGADE. Ibiharo by'abamaze kwicwa n'ikiza cya korera muri Zimbabwe byaduze gushika kuri 25. Ibyo byashikirijwe na leta ejo ku munsi wa kane mu gihe ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS rivuga ko icyo kiza kiriko cyandukira abantu ku murindi munini ku murwa mukuru Harare. Umushikiranganji wa magara y'abantu Obadia Moyo avuga ko abantu 3,766 bamaze gufatwa, 25 barafa. Abategetsi babujije amakoraniro y'abantu benshi ku murwa mukuru Harare, mu gihe abakozi bo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu nabo bariko barahagarikira ibikorwa byo gufuba abafuye. Kaminuza y'igihugu cya Zimbabwe, ariyo kaminuza ya mbere mu bunini, yunguruje ku wundi munsi ibirori byo gutanga impapuro z'umutsindo byari bitekanijwe kuri uyu wa gatanu ku bw'icyo kiza cya korera. Abandi bahagaritse ibikorwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bategekanya kwimika umukuru wabo Nelson Chamisa. Abanywanyi biwe bavuga ko yibwe amajwi mu matora ahitiye muri icyo gihugu yatsinzwe na Perezida Mnangagwa. Papa Francisco ejo ku munsi wa kane yaremeye itanga imihoho y'umwepiskopi wa Ekleziya Katolika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagirijwe ibyaha by'ubushurashuzi. Uko gutanga imihoho k'umwepiskopi wo muri Leta ya West Virginia Michael Bransfield kwabaye igihe indongozi zo ku rwego rwo hejuru za Ekleziya Katolika muri Amerika zari mu mubonano n'umwungere mukuru Papa Francisco. Kibazo cyagaragaye cyo gushurashuza abantu muri Ekleziya mu bihugu bitari bike. Muri icyo gihe nyine abategetsi muri Shiri bari bagiye ku madiyosezi ane muri icyo gihugu ejo ku munsi wa kane gutohoza ku byaha by'ubushurashuzi ku bana bakiri bato byagirijwe abakozi ba Ekleziya, kandi byakingiwe ikibaba n'abepiskopi muri icyo gihugu. itanga imihoro rya Bransfield ribaye haheze indwi papa kuye mu mabanga umwepiskopi mukuru Theodore McCarrick w'i Washington yagirijwe kuba yarashurashuje umwana w'umuhungu w'umuyabaga mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi hamwe n'abandi banyeshuri bo mu iseminari hamwe n'abapadiri bakiri bato. Hano muri Amerika igihuhusi kivanze n'imvura nyinshi cyataziriwe Florence kiza ejo kuwa kane cyaratanguye guhuhuta ku nkengera z'amaleta ya Carolina ya ruguru n'iy'ubumanuko. Abagendereza ibirere bavuga ko icyo gihuhusi cyavuye ku rugero rwa kane kija ku rwa kabiri. Bavuga kandi ko imvura izorwa igashika kuri santimetero ijana n'imwe mu bice bimwe bimwe bya Carolina ya ruguru kandi ko ishobora kuzoshikana imetero zine kurenga uburebure bw'amazu atari make. Kajugujugu hamwe n'ibiduga birebire bimeze magabo gufasha gutabara bikenewe. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Amerika yashikirije ko gukingira ubuzima arico gishizwe imbere ya byose kandi ko ibiro vyiwe vyiteguye gutanga imfashanyo yose ayo mareta abangamiwe azoba keneye. Mu gusozera umugwi w'abahoze ari abategetsi bajejwe umutekano mu gihugu bariko barasaba Perezida Donald Trump kwisubira ko muri raporo aheruka gusohora kw'ibikorwa by'iterabwoba muri Leta Zunze Amerika bikorwa cyane n'abimukira kuruta abandi. Ni mu rwandiko barungikiye ejo kuwa kane umushikiranganji w'ubutungane Jeff Sessions hamwe n'uwujejwe umutekano mu gihugu Kirsten Nielsen abategetsi 18 bakoreye igihugu ku ntwaro z'abademokrate hamwe n'abarepublikane basaba leta kutajurajuza abanyagihugu mu gusohora amaraporo y'ibinyoma.
Aloyizi Bigirimana urakoze aya yari amakuru hirya no hino ku isi. Muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amakuru yo mu biyaga bigari. Mu Burundi inama nkenguzamateka no kuvuga Sena igiye kugenzura ko imiryango mpuzamahanga ikorera mu Burundi itanga akazi ku buryo bwubahirije amategeko mu birebana n'ubwoko n'ibitsina. Icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nkenguzamateka akaba n'umuvugizi wayo Niyongabo Aniset yabitangarije ejo mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Bujumbura. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka yarahatubereye.
Ayo mashirahamwe yigenga yo hanze organisation non gouvernementale agengwa n'itegeko rishasha rimaze umwaka n'amezi umunani mu itegeko nimero imwe akarongo ubusa rimwe cyo kwigenekereza ya 2023 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2017 uwavugira inama nkenguzamateka yabwiye abamenyeshamakuru kuri uno wa kane ico ritegeka ayo mashirahamwe mu bijanye n'akazi.
Mu ngingo ya 18 y'iryo tegeko mu gace ka gatanu gutanga akazi muri ayo mashirahamwe bitegerezwa gukogwa byisunze ingingo zanditswe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi mu vyerekeye guserukigwa k'ubwoko bwose bw'abarundi n'ibitsina. Kandi nk'uko mubizi ingingo 148 y'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi ivuga ko mu mirimo ya leta hategerezwa guserukigwa ubwoko bwose bwa barundi n'ibitsina abashingantahe n'abakenyezi kandi ko abahutu atana hamwe borenga ibice 60% abatutsi nabo atana hamwe borenga ibice 40%.
Kubona rero inama nkenguzamateka y'u Burundi igiye kugenzura ko biri mu itegeko rigenga ayo mashirahamwe ibiriko birakurikizwa ibirakurirwa n'ibwirizwa nshingiro. Anise Niyongabo n'umuvugizi wa Sena y'u Burundi.
Kugira rero inama nkenguzamateka ikora ico gikorwa itegekwa n'ibwirizwa shingiro igiye kurungika umugwi w'abakenguzamateka bagende kugendera ayo mashirahamwe kugira ngo barabe yuko ivyerekeye guserukigwa k'ubwoko bw'abarundi n'uguserukigwa kw'ibitsina bikwirikizwa nk'uko vyanditswe mu ibwirizwa shingiro nk'uko vyanditswe kandi muri iryo tegeko. Nagira nibutse ko muri iki kiringo catanguye mwaka w'2015 kizorangira mwaka wa 2020 inama nkenguzamateka iramaze gukora igikorwa nk'ico mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi mu gisirikare no mu gipolisi kandi no mu mirimo ya leta ico gikorwa kiramaze gukora kandi kirabandanya kuko kiri mu mirimo ya minsi yose y'inama nkenguzamateka.
Inama nkenguzamateka y'u Burundi ishikiriza ko iryo tegeko rigenga amashyira hamwe atari ya leta ritomora ko ritegerezwa kwisunga ayandi mategeko agenga u Burundi. Icigera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka ahakana ko iryo tegeko ritaje mu ntumbero yo guhangana n'ibihugu bimwe bimwe byo mu muryango wa Buraya biturukamwo menshi muri ayo mashyira hamwe.
Nagomba ubwambere bwo mvuge ko imigenderanire hagati ya leta y'u Burundi ni shirahamwe ry'umwe bw'ibihugu bya Buraya imigenderanire ari myiza, imigenderanire si mibi hagati ya Union Europeenne na leta y'u Burundi, imigenderanire ni myiza. Ego hariho utubazo hagati y'igihugu cy'u Bubiligi na leta y'u Burundi kubera imvo zizwi kuva muri kahise, kubera icyo gihugu cy'u Bubiligi arico cyahora gikolonije igihugu cacu, hakaba mu ngorane ziri mu gihugu cacu igihugu cy'Ubiligi gifisemwo uruhara, ariko ntawovuga ko imigenderanire hagati y'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya n'u Burundi ari mibi, ni myiza. Hanyuma byanditswe mu ibwirizwa shingiro kandi byanditswe mu ibwirizwa rigenga ayo mashyirahamwe, nta kuntu bitokwirikizwa kuko n'umurundi yogenda mu gihugu icyo aricyo cyose cyo ku isi cyangwa mu gihugu cya muri ibyo bihugu byo mu bigize ubumwe bw'abanyaburaya ategerezwa gukurikiza amategeko asangaho muri ibyo bihugu.
Ikindi iryo tegeko risaba ayo mashyirahamwe ni ukutinjiza amafaranga y'agaciro mu gihugu, ategerezwa gucisha ayo mafaranga mu ibanki nkuru y'igihugu bakayatora abanje kuvunjwa mu mafaranga y'amarundi. Ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera bamwe mu barongoye ayo mashyirahamwe kugira bagire icyo bavuze kuri icyo cyifuzo cya Sena. Abitavye telefone bashimye kutagira icyo bavuze ku mvo batatomoye. Mwamenya ko inama nkenguzamateka bucigendera ayo mashyirahamwe ivuga ko yari yahaye ikiringa ayo mashyirahamwe kugira yubahirize ingingo ijanye no gutanga akazi yisunze ubwoko n'ibitsina. Icyo nacyo cyari cy'amezi atandatu, ayo nayo akaba yarangiye. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Tukiri mu Burundi, Agathon Rwasa umunyapolitiki usanzwe ayobora urunani rw'abigenga Amizero y'Abarundi yashinze umugambwe mushyashya FNL Amizero y'Abarundi. Mu kiganiro na mugenzi wacu Edi Rwema, Agathon Rwasa arasobanura bimwe mu byo yifuza guhindura ishyaka rye niriramuka ryemewe n'amategeko rigakora ku mugaragaro.
Bishasha birahari kubera yuko politike iguma ihinduka uko bukeye uko bwije. Uyu munsi urabye uko ibihe bimeze, biragaragara yuko Abarundi bakeneye politike itomoye yotuma bava mu bukene. Dufise abantu barenga 90% bakora misi yose igikorwa cyo kurima n'ukorora. Mugabo abo bantu ugiye kurabugasanga politike ijyanye n'iby'uburimyi n'ubworozi kwarorero nitomoye cyane rwose ku buryo buvuga ati byoha umwizero abakora uwo murimo. Ni byiza rero yuko habaho kunagura igisata cy'uburimyi n'ubworozi kugira ngo uwo muntu atunzwe n'isuka ntabe yibona kumenga n'umuntu ari inyuma y'abandi, ariko nawe amenye yuko ashobora gutera imbere akoresheje uwo mwuga arangura misi yose. N'ikindi hariho ingorane ihari nini yangaha iwacu. Abantu baje ku ishure mu mutwe bafisemo yuko bazoza gusaba akazi muri leta, mu gihe leta nayo atabuzi iriko irazana bushasha. Twebwe tuvuga tuti birakenewe yuko habaho politiki itomoye yo gushyigikira abantu bashobora gushinga imigambi, gutyo igisata cy'abakora ibyabo ku giti cyabo gitera imbere, noneho dushobore kuruha ukuntu ubuzi bugwirwa mu gihugu. Kuko nihagira abantu 1,000,000 bingahe bashinga amashyirahamwe y'iwabo bazoha akazi kugwaruka rutari ruke.
Bwana Rwasa, hari abashobora kwibaza ibyo wifuza gukora kuki mutabikora? Ubusanzwe uri umuntu ukomeye mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi, uri vice president w'iyo nteko, kuki ibyo byifuzo ufite mutabishyira mu bikorwa?
Uyu munsi nabyo dushobora gushyira mu bikorwa kuko umugambwe utegeka CNDD-FDD niwo ufite ibyo ushaka kurangura. Ubundi murundi ashaka kurangura ibyo arangura nta kibanza afite, kuko unarabye n'ukuntu n'ubuzi butangwa urabona yuko bisa nuko abandi bakumirwa.
Bwana Rwasa, mwebwe muhagaze he kubijyanye n'ibiganiro bihuza abarundi? Hari benshi bavuga ngo mbere yuko amatora y'umwaka 2020 aba habanza hakabaho ubwumvikane. Tuzi ko mu byumweru bibiri bishize intumwa za Bwana Mukapa zari mu gihugu cy'u Burundi, mwarabonanye. Intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye yari mu Burundi, nawe mwarabonanye. Benshi bakomeje kuvuga ngo ibiganiro birimo gutegurwa n'umuhuza Mukapa ngo bikwiye kuba ibya nyuma, hanyuma mugatangira ibikorwa byo gutegura amatora. Muhagaze he mwebwe?
Byagenze izo ntumwa zose twabonanye niwashaka turi no mu mugwi. Ariko icyo twababwiye ni uko by'ukuri abarundi turemera kuganira, kandi turifuza yuko ibibazo byose tubirangiriza mu biganiro. Hanyuma nkuko bavuga bati ibyo biganiro byo bya nyuma, natwe tuvuga tuti nibabitegure neza by'ukuri, bibi bya nyuma tutahuke dupfunditse ijambo
ubwo kamarampaka ku itegeko nshinga yarangiraga. Twumvishije umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza atangaza ko ataziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu mwaka 2020. Kuri mwebwe nk'umunyapolitike, nk'umuntu wagerageje guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu, ibingibi hari icyo byahinduye ku bijyanye n'ikibuga cya politike mu Burundi?
Yabitangaje icyo ni kimwe ko byohindura ikintu kuvuga kwa politiki sindabyibaza cyane, kubera yuko ihiganwa ntiryari hagati y'umuntu ariko ryari hagati y'umugambwe n'indi migambwe. Ubwo rero ihiganwa kugira ngo rigende neza ni uko ababa bahiganwa baba babikora bubahana, bubahirizanya, bashaka yuko ineza ari iri imbere, atari witwaza ikibanza afise kugira ngo aburabuze abandi. Uzoba bashyizeho nk'umukandida wese ni uko twoja mu ntumbero yo guhiganwa, abantu bagahiganisha ibyiyumviro. Tubikoze abantu bose bakaronka uburenganzira bwabo, ntihagire umuntu n'umwe atega ubwoba, ntihagire umuntu n'umwe aburabuzwa. Nibaza yuko byogenda neza, nicyo abarundi twifuza.
Edirwema na Gatondo Rwasa, murakoze. Noneho tujye mu Rwanda. Abanyamakuru munani ba radio isoko y'ubugingo y'itorero ry'abapentekosti ADPR bavuga ko birukanwe ku buryo bunyuranyije n'amategeko. Ubuyobozi bw'iyi radio bwo buvuga ko amasezerano mu by'ukuri bari bafitanye yarangiye. Eric Bagira Ubusa araduhe inkuru.
Amasezerano yagengaga aba banyamakuru Ijwi rya Amerika ifiteho kopi afite umutwe ugira uti gukorera ubushake kuri Life Radio. Usomye amasezerano hari ahanditse icyagamije, maze ugasanga impamvu yamwe twafasheho kopi igira iti gukora ikiganiro na animasiyo kuri Life Radio hadategerejwe igihembo icyo ari cyo cyose, haba ku masaha, ku munsi, ku cyumweru, ku kwezi cyangwa ku mwaka. Ni amasezerano y'amezi atandatu ashobora kuvugururwa asaba byinshi umukorerabushake kuruta umukoresha. Abavuga ko basezerewe mu buryo bunyuranije n'amategeko babwiye Ijwi rya Amerika ko bari bamaze umwaka kurenga bakorera iyi radio, basabye ko tubarindira umutekano birinda izindi ngaruka byabagiraho mu itorero, maze mbabaza impamvu nabo bemeye gukora icyo gihe cyose badahembwa nk'uko babivuga.
Umuntu ntagapfa gutera undi icyizere, kandi ntufite tuzi ko ari itorero abantu bubaha Imana, twumvaga atari bubagera ku rwego rw'uko ashaka gukoresha umuntu ntibazamuhinde. Ni nayo mpamvu twagumye kwihangana tuvuga tuti ibyo ari byo byose uko tubona twatangiranye na radiyo, uko twabonaga igenda ikurikura twumvaga ko uko ubushobozi buzaboneka ariko n'abazagenda badufasha. Ikivuye mu rero ni uko nyine aho byari bigeze kandi twita ko ari heza ariho noneho duhagarikiwe.
Twabaga mu buzima bugoye cyane ko iyo twaganiraga nabo bakwerekaga ko imbere ari heza.
Abatemerewe gukomezanya n'amasezerano yo gukorera ubushake kuri Life Radio baravuga ko hanze y'amasezerano yanditse hanabayeho andi masezerano atanditse hagati yabo n'ubuyobozi bwa radio ko bagombaga kujya bahabwa amafaranga 2025 ya buri kwezi kuri buri umwe. Ni amafaranga yafatwa nk'agahimbaza musiki kandi ngo ayo bayabonye inshuro ebyiri gusa mu mwaka n'amezi abiri bari bamaze. Bakavuga ko nibananirwa kumvikana n'abahagarariye itorero ADPR bizaba ngombwa ko biyambaza inkiko.
Turifuza yuko ubuyobozi bw'itorero bwari mu by'ukuri impamvu bahisemo ko twe tudakomeza, hanyuma bakatumenyera n'ibyo twagombaga tutahawe.
Natwe tugomba guharanira ko uburenganzira bwacu bwubahirizwa. Hari amafaranga bari batwemereye ya buri kwezi 2025, umunyamakuru wese yagombaga kujya ahabwa buri kwezi. mugihe tumaze dukora mu gihe kirenga umwaka amafaranga twahawe ishuri byiri gusa ubwo ari amafaranga tugomba kuyahabwa ariko nanone bakagombye kuba bibuka ko hari n'ibindi bintu twakoze twagiye dukora ibiganiro kandi ibyo biganiro ntabwo byishyuriwe nta n'icyo badufashe kugira ngo bishobore gutambuka.
Mu kiganiro Ijwi rya Amerika yagiranye na Bwana Justin Hakizimana umuyobozi wa Life Radio yavuze ko nta muntu n'umwe birukanye cyangwa ngo bamuhagarike. Twamubajije impamvu bakoresheje abantu mu gihe gisaga umwaka batabahemba maze avuga ko
abantu twakoresha cyangwa abantu dukoresha ni abakristo b'itorero basabye gukorera ubushake bafite ubundi buzima bazaga kabiri mu cyumweru amasaha make cyane atari ukuvuga ngo ni abakozi bahoragaho baza buri munsi bagomba no bakorera umushahara kuko hari bakeya dufite bahembwa hanyuma abo ni abakorera bushake
ariko bafite stati y'ubunyamakuru
bafite iyo stati ariko biyemeje gukorera ubushake bafite na kontra yo gukorera ubushake.
Ikindi cyumvikana muri ibi byabaye na ADPR idahakana ni ikibazo cy'amikoro kuri iyi radiyo kandi cyabaye nk'ikitarusangiye ku bitangazamakuru byo mu Rwanda kukivuga ko aba banyamakuru hari ibyo Life Ready bagomba nk'amafaranga 300,000 kuri burumwe. Bwana Hakizimana akavuga ko byavuzwe ataratangira kuyobora radiyo kandi ko ntaho byanditswe mu masezerano yabagengaga.
Ayo ngayo 2025 nta nari muri kontra ni ibintu nasanze ariko bitari amasezerano abo ni ukuvuga ngo ayo mafaranga abonetse bayabonye. Ibyo byose ni ibintu byavuzwe mbere yuko majya ariko kontra nasanze ibigendanye na kontra byo byose byubahirijwe nta kibazo gihari rwose.
Abonetse bayabonwa ni ukuvuga iki?
Bisobanura ngo mu gihe yabonetse nibwo bagombaga kuyabona.
Kuko aba banyamakuru bajyaniye radiyo mu nkiko umuyobozi wayo yagize ati
ubwo bagiye mu nkiko ni uburenganzira bwabujya ni uburenganzira bw'umuntu ntabwo wamubuza ubwo bafite uko bazagenda bakawengariza nkiko bakazigana bafite n'uko bazabisobanura ngo natwe tuzagira uko tuzabisobanura nakeza.
Ku banyamakuru batakiri kuri radiyo Isoko y'ubugingo ya ADPR bagashimangira ko muri rusange bikomeje bityo nta terambere.
Ubundi umunyamakuru aba agomba guteza imbere igitangazamakuru n'itangazamakuru rigatera imbere muri urwo rwego ariko n'umunyamakuru nawe agomba gutera imbere ubwo rero kuvuga ngo hatera imbere uruhande rundi rugasigara nta terambere ryabaririmo.
Ibi byo gukorera ubushake bivugwa muri Life Radio y'itorero ADPR bishobora gutanga ishusho rusange y'uburyo imibereho ya bamwe mu bari mu mwuga w'itangazamakuru mu Rwanda ihagaze. Ubu kubona umukoresha amarana n'abakozi b'amezi ntacyari ababwira kandi abasaba kuzuza inshingano nk'abakozi si igitangaza. Hari na bamwe mu banyamakuru barambirwa bakagenda badasezeye bakoresha. Ku rundi ruhande mu maraporo ya buri mwaka asohorwa n'ubutegetsi itangazamakuru ritera imbere umunsi ku wundi kuko umubare w'ibitangazamakuru bikoresha amajwi n'amashusho byiyongera ibyandika n'ibindi nicyo kimwe. Kandi ubwo rimwe na rimwe abakora ayo maraporo ni nabo batumira ibitangazamakuru mu kubafasha kumenyekanisha bimwe mu bikorwa byabo bakongeraho batuma umunyamakuru wanyu atabashije kuhagera tuzamufasha hagere. Icyo ni kimwe mu bigaragaza ko icyamikoro make ku itangazamakuru bakizi. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yoba ifise ikibazo, mukurikira ibiganiro vyacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro. Mutwumvira kuri metero 19 na metero 22.
Kompanyi y'indege Kenya Airways yaraye ibonye uburenganzira bwo gukora ingendo i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuye i Nairobi nta handi inyuze. Umunyamakuru wacu mu murwa mukuru wa Kenya Eloge Wirika neza yaduteguriye iyi nkuru.
Ku nshuro ya mbere indege y'ikompanyi ya Kenya Airways izogwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya John Kennedy i New York kuwa 28 ukwezi kw'icumi kuza. Umusi wari witezwe rwose nk'uko bisigurwa na James Macharia, umushikiranganji w'ugutwara abantu n'ibintu mu gihugu cya Kenya.
As a country, we got category 1 status in February last year. Usually we confuse.
Nk'igihugu twashyizwe mu cyicaro cya mbere mu kwezi kwa kabiri umwaka uheze. Harabitiranye icyicaro cy'ikibuga cy'indege cya Jomo Kenyatta n'icy'igihugu. Ni igihugu cyaronkejwe icyo cyicaro dutegerezwa gukingira. Hanyuma hagati y'ukwindwi n'uko umunani umwaka uheze, Kenya Airways yahawe uburenganzira bwo kugira ingendo muri Amerika. Tudafise kompanyi twitirirwa nka Kenya Airways, vyari kuba imfaya gusa kugira icyo cyicaro. Ninde yari kutugurukana muri Amerika tutayifise? mu mwaka uheze kandi naho Amerika yatanguye intambwe ya nyuma y'ukwiga ku kibazo cyo kutwemerera nabwiwe kw'amatohoza ya nyuma rero yatanguye mu kwa gatanu uyu mwaka yashojwe mu kwindwi nicyo gituma ubu byakunze ko twicara hamwe tukaganira neza ukuntu Kenya Airways izoshobora kuguruka ija muri Amerika
and discuss realistically that Kenya Airways could fly to the US.
Robert Frango deke na waseruki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kenya avuga ko ari gihe kidasanzwe mu mateka y'imigenderanire y'ivyo bihugu bibiri.
This is a very exciting day. It's an exciting day for Kenya Airways, as you've already heard, but it's an exciting day for Kenya and for the United States.
Umunezero udasanzwe, umunezero udasanzwe kuri Kenya Airways nk'uko mwabyumvise, ariko n'umunsi w'akanyamuneza kandi kuri Kenya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki ni gihe kidasanzwe. Amerika na Kenya bifite ubushuti bw'igihe kirekire, kandi bigitangaza ku myaka irenga 55 bwatanguye n'imbere y'ukwikukira. Nibyo ni hagati y'amareta ariko ni hagati y'abagwiza tunga amashira hamwe hamwe n'abanyagihugu kandi twakoreye hamwe iby'ubuhizi indege iguruka ija Amerika tahandi na hamwe ibanje guca wabaye umugambi w'igihe kinini twarakoze turaruha kugira ngo tubishikeko Amerika izotanga umuriyoni w'amadolari n'ibihumbi 500 yiyongera kuyahora habwa abayobozi kugira ngo bagure ibikoresho bishasha byo gucungera umutekano hamwe n'inyigisho ibi bizotuma ingenzi zizezwa kuguma mu mutekano iruhande y'uwo mutekano Isaac Kawondo umuyobozi w'ibuga by'indege muri Kenya yishimiye ko n'ingenzi ziziyongera
As KAA, we are committed to supporting Kenya Airways and to supporting our country.
Nk'ubuyobozi bw'ibibuga by'indege, turiyemeje gushyigikira Kenya Airways n'igihugu cyacu. N'ukwitwararika ko dufise uruhara ku rwego mpuzamakungu. Twizeye ko igitigiri cy'ingenzi kiziyongera n'ikibuga cya Jomo Kenyatta kikunguka. Twizeye kandi ko iyi ndege iri New York izotuma abakoresha Kenya Airways baca kuri Jomo Kenyatta biyongera biboneka. Aya masezerano hagati ya Amerika na Kenya yararindiriwe imyaka 10 yose. Ubu ku kibuga cy'indege mpuzamakungu citiriwe Jomo Kenyatta Nairobi impinduka zimwe zimwe zimaze kwibonekeza. Parking z'imiduga zasubiwemo hubakwa izindi nshasha zikoresha ubuhinga bwa none mbere mu bibanza bimwe bimwe imiduga ntiyemerewe kuhamara iminota irenga 3 ihahagaze. Roger Burika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ubu noneho irabagezaho ijambo ry'ibanze ribabwira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ya Leta ya Amerika bijejwe iterambere ku isi USAID biheruka gutangaza uyundi mutahe w'imfashanyo yo gushigikira umugambi wapfunditswe hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Nigeria mu mwaka w'ibihumbi 2015. Uyu mutahe mushasha w'imiliyoni 25 nuwo gukomeza intwaro nziza biciye mu gushigikira utwigoro tw'amareta y'uturere mu mugambi wa Nigeria wo guteza imbere intwaro nziza zo kumugaragaro kandi zigwanya ruswa. Ayandi madorari umuriyoni umwe n'ibice bitanu azoja mu guteza imbere amagara y'abantu ubumenyi mu ntara zimwe zimwe. Ibyo bizokogwa mu mugambi w'ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gufasha mu buryo bwihuta wiswe PEPFAR. Yose hamwe amafaranga azoba angana n'imiliyoni 26 n'ibice bitanu azoba yiyongerejwe ku mfashanyo Amerika yari isanzwe yarahaye icyo gihugu. Amafaranga yose hamwe Amerika yashize mu kigega cyo gufashisha igihugu cya Nigeria mu kiringo cy'imyaka 5 angana n'umuriyaridi umwe n'igice kimwe. USAID iriko kandi ikorana na Leta ya Nigeria n'abashikiranganje b'intara bajejwe amagara y'abantu kugira bashinga umugambi wo gukomeza ugwego rw'ubuvuzi. Ni mu ntumbero yo gushinga umugambi mushasha ushikira bose utunganijwe neza kandi uri mu gihugu cyose. USAID irakorana n'ubushikiranganje bwa Nigeria bujejwe ikigega cya Leta imigambi amagara y'abantu uburimyi amasoko ntanga nguvu ubumenyi hamwe n'amareta y'uturere kugira bashireho amasezerano yo gufasha bazokorera ko kugeza mu mwaka 2020. Amerika ibona ko Nigeria nk'igihugu cya mbere muri Afrika gifise abanyagihugu benshi kurusha ibindi kandi gifise ubutunzi bunini gifise ubutwari bukomeye kuri kazoza ka Afrika. Ibyo byavuzwe na Aaron Halloran umuyobozi mfatakibanza w'ibiro bya USAID muri Nigeria. Avuga kandi ko USAID yiteguriye gukorana na Leta kimwe n'abanyagihugu ba Nigeria mu kugerageza gukemura ibibazo by'iterambere icyo gihugu gifise.
Iri ryari jambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inshuti mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birakomeza. Mugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.